Mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya America iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mbahaye ikaze mu makuru yo kuri iyi saha. Kuri mikro muri kumwe na Thomas Kamirindi, kandi nongeye kubasuhuza nanone mwiriwe. Leta y'u Burundi irashinja Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministri w'intebe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu.
Afungiwe afungiwe mu iperereza ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu.
Agnes Bangiricenge ni umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'u Burundi. Ibihugu by'amahanga bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani, naho ubumwe bw'Uburayi buravuga ko buzakomeza guha Ukraine intwaro zo kurwanya Uburusiya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, ibihugu binyuranye bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani bibahungisha intambara irimo igenda ikaza umurego kurushaho. Intambara irashyamiranyije igisirikare cy'ubutegetsi buriho n'umutwe witwara gisirikare witwa Rapid Support Forces RSF mu magambo magufi. Frederic Nkundikije arakomeza kuri iyi nkuru.
Uyu munsi kwa mbere indege zirungitswe n'ibihugu bitandukanye zahungishije ababiserukira i Khartoum hamwe n'abandi banyagihugu. Abanyasudani nabo babandanije guhunga akajagari hamwe n'ingwano birangwa mu gihugu cyabo muri iki gihe, bafise ubwoba ko aba general barongoye imirwi idacanwaka bazoca bakomeza ingwano kurusha igihe abanyamahanga bazoba bamaze gutahukanwa. Igikorwa cyo gutahukana abaserukira ibihugu byabo cyabaye intureka ikiriko. Imodoka zikurikirana zitwaye abaserukira ibihugu byabo, abakozi hamwe n'imiryango yabo, zaciye mu mabarabara ari hagati y'ibibanza bitandukanya imirwi y'abasirikare irabana ay'ingwe ku murwa mukuru Khartoum. Indege za gisirikare zirutavana ko zo mu bihugu bya Buraya n'iby'Abarabu zarabandanije gutahukana abanyagihugu bavyo ku munsi w'ejo kwa Mungu. N'uyu munsi kwa mbere Ufaransa n'Ubudagi byatangaje ko izindi ndege zihungisha abanyagihugu bavyo zishobora kurongekwa mu gihe umutekano utotosekara gusumba. Yamara ku Banyasudani gutahukana abaserukira ibihugu byabo hamwe n'abandi banyagihugu inyuma yaho ibihugu bikomeye vyo ku isi binaniriwe akatari gake kumvikanisha impande zigwana, biboneka nk'ikimenyetso cy'uko iyo ngwano igiye kwiyongera. Gushika ubu ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ryaratangaje ko abantu 420 barimo abasivile 234 bamaze gusiga ubuzima muri iyo ngwano, abarenga 370 barayikomerekeyemo.
Intambara muri Sudani, intambara muri Ukraine, noneho umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ibihugu by'Uburayi Joseph Borrell yatangaje ko hari ibitarumvikanwaho byerekeye gw'intwaro igihugu cya Ukraine, ariko afite icyizere ko abagize uwo muryango bazarangiza ibisigaye bikenewe. Jeffrey Mutagoma yaduteguriye inkuru.
Joseph Borrell yabwiye abanyamakuru Luxembourg aho yaragiye mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bihugu bigize uwo muryango ko adashidikanya ko buri wese yumva ko Uburayi buri mu bihe bisaba gukora ku buryo bwihuse. Nyuma y'ijambo rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze akoresheje ya kure, Borrell yanditse ku rubuga rwa Twitter ko uburyo buruta ubundi bwo guhagarika intambara ari uko Uburusiya bwahagarika kugaba ibitero bugakura ingabo zabwo ku butaka bwa Ukraine. Gusa yongeyeho ko bitabaye uko Uburayi buzakomeza kuzirikana ko Ukraine ifite ububasha bwo kwirwanaho igihe cyose iyi ntambara izaba ikomeje. Agataho umwe mu bategetsi b'Uburusiya yavuze ko kuri uyu wa mbere ingabo z'Uburusiya zarashe indege itagira umupilote yarigabye igitero ku cyambu cya Sevastopol muri Crimea. Yavuze ko indege ya kabiri yaturitse ariko ntiyavuga niba hari ibyo zaba zangije. Igisirikare cya Ukraine ntabwo cyemeje cyangwa ngo gihakane ayo makuru.
Mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa@.com, hanyuma Facebook na Twitter ho mudusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato turajya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mukanya twababwiraga yuko ibihugu bitandukanye birimo bihungisha abanyagihugu babo abenegihugu babyo muri Sudani kubera intambara n'u Rwanda narwo rurimo rurabikora ruravuga rero ko rwatangiye iyi gahunda hanyuma abanyarwanda bakoreraga muri Sudani bo baragera muri 70 umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda asobanura ko bateganya kubanyuza inzira y'ubutaka berekeza ku mupaka wa Misiri ubwo bazanyura mu Misiri noneho bazahave bajya mu Rwanda hagataho kuva Khartoum umurwa mukuru wa Sudani kugera ku mupaka wa Misiri ni birometero 1610 kuhagenda n'imodokari bifata amasaha 46 n'ukuvuga iminsi 2 mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema Alain Mukurarinda aratubwira uko barimo bakora ibyo guhungisha abanyarwanda bari muri Sudani
abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye ariko harimo n'abacuruzi abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri abo bose ambasade y'u Rwanda muri Sudani irabukurikirana amakuru yabo ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko nta mahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo ni ukuba yahaburiye ubuzima ikindi rero ambasade irimo irabikorana na minisiteri y'ububanyi n'amahanga yitaho kumenya aho bari yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze.
Murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagira mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu?
Ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga byaba bikoreshejwe telefoni uburyo bwose bw'itumanaho noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka bakajya babagezwaho ku mupaka w'igihugu cya Misiri aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategererereje kugira ngo nibo babafashe gukomeza urugendo. Ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa nibyo biri gukorwa kandi birimo biranashyirwa mu bikorwa.
Hari uburyo leta y'u Rwanda irimo gukorana n'igihugu cya Sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa Sudani na Misiri nta kibazo kibabayeho. Hanyuma ikindi hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya Misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye.
Guverinoma zirakorana nk'uko nabikubwiye ambasade yaba yo mu Misiri yaba iyo muri Sudani zirimo zita ku Banyarwanda bahari ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakorana n'iya Misiri cyangwa se n'iya Sudani n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana ba mukungu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri UN cyangwa se umuryango w'abibumbye niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi babo baragenda ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kubizi niba hari batanu bagiye mu rugero mfashe ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye. Ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo uzi ko abanyamerika abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukura y'abantu abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri Chad hafi aho ngaho babajyana mu Misiri cyangwa se muri Djibouti aho babonye abantu bagenda bajya hirya no hino kugira ngo babashe gukomeza ingendo.
Ubutumwa ku Banyarwanda batuye muri Sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya mu bahe ni ubuhe?
Ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze ni za ambasade cyane cyane kontakite barazifite yaba cyane cyane irimo minisitiri niba hano bashe kuhava ku bundi buryo nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihenda bajya kumushakisha. Icyo ni icya mbere ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bageraniye yo kubasha kugira aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kwazira icyarimwe ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo kuko nk'uko twabibonye ibyo abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye bajyana aho bahungiye hari abo barasheho no kwitengera rero bakamenya bakazirikana ku igihugu kiri mu ntambara ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata kuko akenshi ni abantu bagendera muri konvoi imwe bakagendera ari hamwe n'uruzi rw'abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano cyangwa se n'uwagira icyaba bikamenyekana nongere dukiremo ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakoze muri za ambasade za ati muhurira ahangaha gahunda ikihe icyo wenda muraza kuva mu modoka muragenda ikigihe n'iki nibyo kubahirizwa kuko mu bihe by'intambara ushobora kugiramo ibibazo.
Akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana bwana umuvugizi wungirije ambasade y'u Rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungishwa.
Uyu munsi barajya afite akazi ko gufata abagomba kubanza kuhava bakahava kuko ni mu nshingano zabo urumva ntabwo rero bahava mbere ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye nabo biri ngombwa bahava kuko intambara n'intambara.
Ale Mukuru Arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi no mu Rwanda yari Alain Mukuru Arinda ku bibazo by'Abanyarwanda bari muri Sudani no kubahungisha yaganiraga rero na mugenzi wacu Edi Rwema. Noneho tujye mu Burundi. Leta iratangaza ko uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni akurikiranweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko. Kuri telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru. Eloge we wiriwe neza?
Wiriwe.
Umurongo wa telefone ntabwo umeze neza ariko.
Genda kongeza na kujana.
Yenuko. Arangiye mu munyori rero umushinjacyaha yatangaje ko arimo ashinjwa bimwe muri byo ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari ibindi bisobanuro yatanzeho?
Kandi ibindi ahubwo tunaba umushinjacyaha ariko ni umuvugizi w'ibiro by'umushinjamanza kigenza wa Repubulika, akaba kandi ari umuvugizi w'ibiro, akaba ari umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa. Nta byinshi yavuze, ariko yavuze ko ibyaha yagizwe ahanini bikuru ari guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe n'amatungo rero adasiguritse yisunze amabanga yari afite. Ariko yongeye ko kandi ko ari mu iperereza ari afungiwe mu bya mbere rigizwe n'urwego rw'igihugu, kuko kuri uyu w'Imana itangazo ryasohowe n'ibiro by'umushyikirizamanza kigenda wa Repubulika birinze kuvuga ahafungiwe. Ariko umunsi umuvugizi wiwe Agnese Banyicenge mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu yemeje yahishuye ko afungiwe mu iperereza kandi ko atabantu ubu bemerewe kubonana nawe mugabo ko mu minsi iza bashobora kubonana nawe harimo no mu muryango wiwe.
Ariko bariya bashinzwe bo uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iyo yigeze gutangaza ko yagiye kumusurira mubona.
Ego komisiyo y'igihugu kwa gatandatu yavuze ko yagiye kumubona, ariko yo navuga ni mu buryo bwihariye ibiri mu bintu yemerewe nta idashika na rimwe bita ubusho butemewe n'amategeko komisiyo y'igihugu ibirewe cy'akazi na muntu iyo yemerewe kuhagera.
Niko se sinzi nimba ntagiye kukugora, wamenya mu mategeko iki cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu kiramutse kimufashe yahabwa nk'ikihe gihano?
Reka kandi ndi mbanze mvuge ahubwo ingingo zo mu gitama na byaha cy'u Burundi byerekeye ibyaha ziva kuri bino byaha yagirizwa ni ingingo z'amajana 456, 678, 9 na 10 hamwe na 311 na 12. Izi ngingo rero zivuga kuri ibi byaha birimo mbere no kugambanira umukuru w'igihugu, ukwica abantu, guhamagara umuko no kuronka indonke wishimikije amabanga ufite. Biramutse bigaragaye ko ibyaha wabikoze, imyaka y'igifungo umuntu ashobora guhabwa myinshi ni 30.
Eloge Wirikaneza, ndagushimiye cyane, komeza rero udutunganyiriza iyo nkuru.
Urakoze nawe Kamirindi, mugire umutima mwiza muri Washington.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tukiri mu Burundi. Uburobyi bwo mu kiyaga cya Tanganyika bugiye guhagarikwa mu gihe cy'amezi atatu. Ubuyobozi bw'uburobyi burasobanura ko ari ukugira ngo amafi n'indagara byongere bigwire bibyare bigwire kubera ko bigenda bigabanuka. Iyi nkuru ndende mwayiteguriwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa, kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je dobise barofi 96 sinzi ati bazobaho gute, kuko rebatuzwa ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi aha twumva ati tugiye kubaho gute duhungire he, nibibazo gusa.
Dubise umubabaro munini cyane kuko twebwe twadutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara, nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika muga twebwe turiko turaraba tubona yuko atatuzo batanana matoko twa itofisi.
Nyakuba mushikira nganji wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarika iyo ngingo kuko ntizo bayitwa twadumuriza zokoze.
Tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri ugo Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiya. None ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango. None kugira ngo leta ifate iyo ntumbero, leta yateguye porozimeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye.
Nukuni barabu kunu kure leta yoshua kuhigura, barabu kunu yoshua vika hinduka, kubera na hau kukura nguga ikiyaga, kukungatu wapishi venshi, kantu wapishi na kanda kazi tukura taraka njene, nukua kazi katutunze, nunu wa msabu kare kiyaga, tutupa hukute.
Abone warubji, wakumwe hawa murumonge, bariko barashikiriza, umwihe uro wafise kungingo yoku gare kiyaga ameza tatu, harikurui watumi na limu ndamukiza, bariko barite guri la kuindira mukiyaga, inyuma indwi, hagaritse kuroba nkuko leta y'u Burundi yabishinze. Kuva ku wa 15 Rusama gushika ku wa 15 Myandagaro, ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bidisangiye aribyo u Burundi, Tanzania, Kongo na Zambia. Abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17,000. Amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo, ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi. Gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira, kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha. Naho nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu, ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari. Kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka, ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku 20,000 by'amarundi. Imikeke mibisi usanga batereka imikeke kine ku 5,000. Muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi, indagara zikagugu 60,000 ku kilo kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza. Imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba, iyo nayo igugwa nabifise. Abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene ibizimbye. Mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindi bimwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa, ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura. Ubu naho hafashwe ingingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri 3. Umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, Deonde Uwayezu, amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byohagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure. Uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byohagarikwa amezi 8, ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi, bahuriza kuri 3 gusa. Ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi. Kumwe aho mu Rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya, abarobye ubwabo bene amato, abarangura indagara, abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi, abatekera barobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo. Banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose.
Nukuri iyo ngingo ni hamwe nyera tawupinga ingingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane, kuko tugiye kumara meza 3 tutazi ngene tuzobaho
ikigiye guhinduka kuri je ubwa mbere n'ukupfa kuko niho hano ndari ntegeme icyonzi cyo muri meza 3 n'ukupfa abana banze ntibazosubira no kwishura sinzi mu gwikende ngene bazoyika sinzi ngene bagiye kubaho n'ukupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugiza meza 3 zitaboneka muga muri aya meza 2 habonetse ifi tutari twiteguri hoho ko zabonetse nikubera bari bugayikiya imana n'izingene itanga ibyo binyabuzima bire mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe ati Jehuden nafashe mu banki sinzi kugene bizogenda
kwe tukivuzamo rero twaragiye mu banki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndareko no siri fyombo mu mazi fyombo mu mazi fyombo bitanu umukino gihere naye maze kuriha amahera make se bwamaze kuriha ayo mahera ubanki inyishyo amafaranga ziki miliyoni 40 iyo zimyo ni 40 nibwo garatanganye kumwuga gahagarara nzoyakura
inyuma yayo meza 3 bataroba niyo ngabo avuga kwa kazi kazotangura gushasha
inyuma ya meza 3 tuvugise mukuri amato yose azo yarapfuye amabateri azo yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukugwa ku miliyoni 2 kugira uzo kwizera rero amato 4 uko kwipekime bisama atoma n'imane nabi na maranfor 2 ayo mato yose kugato ubwa twari miliyoni 5 kugira uzo bikwizera rero utanwe gusazo usuye muri banki kwa kindi ngurane n'utarayiriha nayo bazoduha igipeki bisama bateri 36 igipeki imwe kimwe ibateri imwe igomba yakezire n'inusu cyora amafaranga nganuko ufata amabateri 6 gwize 5 kwipeze na rimvise 5 uzamuvye amafaranga meza cyane gose
Abarebye nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo meza 3 bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye.
Kubera rero iyo ntunganyo yayifashe kandi twe dudashoboye kuyopoza. Nirabe nasitso yateguye kugira ngo natwe ubuzima bwacu bugume bwendereya kuko natwe turi bene gihugu. Aha bese abarubye bagwaya amahasi imitima. Ni hamwe nyene ho kwihenura urumva tugenda twaribereye abamorovivo ko vuga ati ni gupfa ni gupfa. Ni barabe rero mu byo batunganize ni namasikiranganze basubiremmo hama barabe natwe ingene kugira ngo amagara y'iwacu ntasinzikare kuko nta yandi mikoro dufise naya nyene
abarangura amafi bakaja kuyadandaza mu masoko atandukanye bo bavuga ko imitahe yabo izoca yicara n'abatekera barobyi ibyo bafungura bitwa abapishi nabo nyene ingorane zizobashikira
umuryango wanjye warutunze ni kiyaga kandi byose byava mu kiyaga kandi byo twakora byose ibyo turya mahera y'inzu n'ibindi bindi abana nabo urabizi uko abana bubu inzara ari atari ingorane nuko ntibabirabikuntu ubwo babigenza nimba n'ukuri tuge ntituvyaze kugara ikiyaga gusa ntibarabukuntu basi bapfuma bagirane baraba n'ikindi kintu basi bashaka kutufasha muri amezi 3 mu gihe ikiyaga cyo cyafunzwe
uyu mudandaza w'indagara mu isoko imakamba ati kugara ikiyaga mu gihe ibifungurwa byazimbye ni ugusongera isibe
leta ariyo duhanze amaso kuko hamwe yo kugara ikiyaga abene igihugu bayo badafise biharagi bikwiye nibihari biryumwiyemera byo ca bigenda gute igihe ubuvuga ngo barugaye ameza 3 bo bariko baragiki unubusuma bworenga uko umuntu abyiyumvira kuko ho binzara isumba niyari hari narijya twari turushe turarushe cyane inzara iriho mu bene gihugu hamwe rero bogira bati bagomba bugare uruzi hoho byo byunyutse n'ivyaho abyo huhuka
n'amakomini asandwa afise imye hakukiye gatanganyika nayo nyene azohomba muyo mujimene numujenama wa komine Rumonge akaba afise namato aroba
muwagiye gutaka za nyanza lake na Rumonge mu hutabugarama abantu hambere bazotakaza amafaranga menshi kuko abarovyi ubaravye amafaranga binjiza ya amafaranga menshi akarero urovyi foroma indagara ivuye mu ruzi n'ibihumbi 2 igashika ngaha wiranguye 2 wijanye mu mudugu ikari mu mudugu bujumbura igihumbi iyo ni tax communale bagenda bararira rero umva amafaranga yaharuye ku munsi na mahera menshi cyane kuko commune hagera ku munsi kinja 3,400,000 eme mamilion
ndiyunze amani adandaza amafi yabitse muri bya byuma bikanyisha Murumonge ntiyemera ko amafi yagabanutse muri Tanganyika
leta icyo yomenya amafi muri Tanganyika ntiyagabanutse ariko ikibuze ibikoresho bari kwarakoresha ubu ni vya kera cyane ni barondi ubundi buhinga gukuroba mu kiyaga Tanganyika bujane ni gihe dufize ngezemo ibikoresho bakoresha ubu bimaze imyaka nk'imyaka ijana tukoresha ibipe kandi hari ubuhinga bushasha ni bazane bahinga barobe kugira leta igira iterambere n'abanyagihugu.
Abo batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba muri Tanganyika barasaba leta ko yobaganiriza kuri iyo ngingo, bo bavuga ko ari ubwa mbere ibyo biba.
Twese tubona ingingo ya leta nta uharana leta. Leta ikwiye kuza kuva baraza ubwa mbere atubwiza amanama, ntibagarutse bavuze guhagarika abantu batwigize kugira tubasigure tubabwire ibibazo twibazwe dufise mu kazi ka misi yose. Leta ikwiye kuraba nk'uko tuvyumva mu bindi bihugu ko babigiwe inama ari ibihugu bine abandi ko barigizwa, turavyumva Kongo ko barigizwa, Tanzania ko barigizwa, Zambia ko barabigizwa, natwe ntitwaronka abantu batwigize kugira tubabwire ibibazo vy'iwacu.
Muyo mpujimene nawe nyene asaba ko batunzwe n'uburovyi bokumvirizwa.
Kubwanje bene umwuga bene kirovi abene gihugu nibicarane na leta kuko irafise abayiserukiye abashinga amateka abamambura ko seko minale batowe bige neza inzira nziza yotuma barundi bakira bajanye n'umwuga w'ikirovi aho kugihagarika.
Uwe mbere aratanga n'ukugene uburovyi bwo bandanya kandi amafi akagumagwira.
Tutango ikabonge Tanganyika ruherera tukaca tuza gushika kuri muguruka kuri nyengwe tukugara amezi ane ntihagire umuntu arobera ameza naheze muri uyo mwanya twaza twarobera mu rumonge namagara ebujumbura rirara haheze amezi ane hariya tukimukira muri rumonge rumonge tukava kuri nyengwe gushika kuri ruzibazi tukarobera amezi ane abarundi kugira bakiri inzara muri ico gihe nitwaje bujumbura muri yandi amezi ane umva ko ari umwaka n'amezi abiri tuzosanga wa mwimbu hariya waragwiriye muri rumonge no muri nyanzarake.
Ibyo rero arabifitiye icemeza. Igihe Burundi bwari mu ntambara hari igice cy'ikiyaga babujije kurobamwo kumvo z'umutekano. Inyuma y'amezi umunani atabwato bujayo amafi bayaroba hafi y'inkengera za Tanganyika kandi ari menshi. Ku kibazo cyo kubika amafi mabisi abarobyi bati ubwo rugero ntiturarugera ko kugira ngo tubike izo twofungura muri ayo mezi atatu kuroba bizoba byahagaze.
Ubwo rugero ntabwo turasika ko kuko nkatwe dukora uwo mwuga ayo mafi yo kuyabika mu frigo ubwo buryo ntabwo dufise. Kwa dufise ubwo buryo bwo kuroba umwirima imana ihari azitanga tukazifungura hanyuma iyo zibuze indenga isice tukugara tugataha mu mihira mu miryango.
Umuyobozi mukuru ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishura abarobyi kwiyonga ingo ari ntabanduka. Igihe yari mu nama Kigoma yo gutegura ishirwa mu ngiro ry'iyonga ingo kuri wa 12 ndamukiza yamenyesheje ko nubu hari abagikoresha uburyo buhonya amafi atarakura. Hari kandi abarobera mu bice bibujijwe bigatuma amafi ahona. Muri iyo nama yakoranije abaserukira ibihugu by'u Burundi, Tanzania, Congo na Zambia bariko bariga integuro za nyuma zo gushira mu ngiro ingingo yo kugara Tanganyika mu kiringo c'amezi atatu. Kuva kuwa 28 ndamukiza harategekanijwe inyigisho ku barobyi na bene amato bo muri ibyo bihugu byose uko ari bine. Ku kibazo cyo kugene abatunzwe n'umwuga wo kuroba bo kwitegura, Deondo wa Yezu agira ati
cyatwasana ko kwitegura nyene bakabizirikana mu mezi atatu bazoba barakora ibindi bikogwa akunda gafi nabo nyene bo bizirikana ko mu mezi atatu inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi kazobangira ngo kari ku rugero rushimishije.
Kubarobyi bafise amakenga ko bazohava basanga kuroba byarahagaritswe mu Burundi gusa, uyo muyobozi mukuru ajejwe uburobyi arabaremesha.
Utuvugana yakwa mesha makuru turi Kigoma twicaye hamwe n'abandi bihubwo mu byo bihugu bine ubonye tuko turafinaliza tegeko tuvugana ingene tuzorimenyesha kandi ingene tuzofashanya mu gucungera abonona mu kigo cy'amezi atatu. Nimugira amakenga rero abarobyi n'abakora mu gisata cy'uburobyi ntibagira amakenga n'ukuri Burundi gusa buzokugara, ahubwo mbere wanashima byasabwe n'abo bandi b'ibindi bihugu kuko barabona ko batekwa kuza amategeko.
Abakunda gafi barashobora kuzofungura izisandwe ziva hanze canke zirobwa mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi. Kubibaza ko mafi muri Tanganyika yuzuye ko habuze ubuhinga bwo kuroba bakayasanga munsi kure mu kiyaga, Deondo wa Yezu abishura ko hari burebure amafi adashobora kubamwo, ahubwo boshira mu ngiro iyo ngingo ataguhigima kuko ibyamwa byayo bazobishima basubiye kuroba mu kwezi k'umunani. Wirini yo mwungere yanonosoye ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura badafungura inyama kubera imvokanaka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uw'amafi.
Cherive ndayishimiye turagushimiye watugezagaho rero iyo nkuru y'uburobyi mu cyaga cya Kivu. Leta z'ibihugu bine bituriye icyo kiyaga byahagaritse amezi atatu kuroba. Maze rero banywanye b'Ijwi rya Amerika, mwese ndabashimiye